Hello, and thank you for listening to the Voice of America. Stay tuned for Kira, the VOA's weekly health program for Burundi.
Kira!
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 Kira! Ni kiganiro cy'urwaruka ku byerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Turabaramukije gwaruka namwebwe mwese bakunze ibiganiro by'ijwi rya Amerika. Kutumenya imvo zituma turengerwa n'imyitwarariko n'inzira yo gutora inyifato twogira. Mu bibanza abantu bakoreramwo mu bihugu bya Buraya ibice 51% barabura inyifato ibereye bogira kugira ngo bagabanye imyitwarariko bafite. Imvo ni kudashobora kwama babangabanganya iby'akazi n'imirimo iremereye yo mu rugo nk'uko igisata cya Buraya kijejwe umutekano n'amagara meza mu kazi kibimenyesha. Mu bihugu bimwe nka Denmark, umugambi wa leta waratanguye kuva mu mwaka uheze amasekeza yo kumvisha akamaro ko kuruhurira abakozi ku kazi. Intumbero nigabanywa ku bice 18% z'abarengerwa n'imyitwarariko gushika mu mwaka w'2020. Muri rusange, ukurengerwa n'imyitwarariko myinshi kurarangwa no kudatekana neza ku kazi, ukwamana uburihe budahera no kumeneka umutwe na ntaryo. Twasanze ko nko mu mahinguriro akomakomeye yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umurengera w'akazi utuma baho batama babumbwe n'umwanya w'akaruhuko bahabwa, kuko ishyirahamwe ry'Abanyamerika rijejwe gukurikirana iby'inyifato ryabimenyesheje mu mwaka uheze. Ukudafatanya imirimo myinshi mu kiringo kimwe no kwama twagize urutonde rw'ibyo dukora ku munsi ni bimwe mu bigabanya ukurengerwa n'imyitwarariko. Tukaba nkako amatohoza yakozwe haraheze imyaka 2 yerekana ko ishure kaminuza Concordia y'i Montréal muri Canada bahomba amasaha y'akazi 235 uko umwaka utashe. Imvo n'ibisibo by'ababa barengewe n'imyitwarariko myinshi. Naho atabitigiri birashigwa ahabona mu bihugu bya Afrika nka Afrika y'Epfo na Nigeria, abaho baramaze gushikirwa n'ingorane zitewe n'imyitwarariko y'umurengera. Mu kiganiro cyacu cy'uno munsi turabira hamwe ibijyanye n'inyifato twogira mu gihe twarengewe n'imyitwarariko. Kuri mikro muri kumwe na Diane Ndonse, kaze mu kiganiro ari nacyo rwanyukira. Kwinjira mu kiganiro nyezina, tega amatwi ibyiyumviro dushikirizwa n'urwaruka rutandukanye rwo mu gisagara cya Bujumbura. Mugenzanje ara ivirankunda arubaza ati: twomenya gute ko imyitwarariko tubamwe yaturengeye? Gitsi nyishuba muha.
Zati ndaronkara siyo cye mu byo nubu cyo giye kwishiza umuntu afite ideni. Bo muno mwanye basanga aho warutumbereye ntibikunze. Ubonda kaza gukubaza ibindi bintu bitajanye n'ivyo barimo. Bo mu mwanye ntumwishura nyishu neza kubwo wewe ujije byakuvuruze mu mutwe.
Arigihe usanga wibereye mu bibazo byinshi akaza nk'umuntu akakavugisha ibintu ugasanga ntihuriranye n'ibyiyumviro wowe urimo ukaca usanga umwishuye nabi
cyangwa umuntu umuhuye akakuvugisha nabi kuko nyine bawumvanye nawe ushavuga ugaca usanga nyine umubwiye nabi.
Hari igihe uvi yumva kurondera ubuzima ugasanga nta kintu waronse ugaca ubona muhira naho nta kigenda harimo ubona we nyine ubwiwe mucanamo ndetse n'undi muntu wo hanze.
Mukunda she kuzinduka nkatembera nk'isaha saa muntu arambaza haragira n'igihe umukiramo magaye makame ngasiho ndi ndikamwe ndahandi hantu kandi ndi turi kumwe ngaho nyene.
Igihe usanga wari byo waruri mu ofisi umutwe wawe kuravuga byinshi usanga haje uyundi muri bya ndi wa ofisi cyo byongerekana umwe wo mwanya cyo icyo ufata n'icyo ureka.
Ndashobora kuba ndifite nk'akazi kenshi mfatiye nkunga nkasanga nk'ibyo mba ndiko ndakora nabyo bagiye kuri ibyumviro byinshi nk'abantu bagashobora kuza nkabumva utariko nkabishura n'ibitari byo kubera ibintu bya ndengeye cyane.
Thank you. umwanya w'amanama hagati y'abasangiye ubuzi uraba akaryo ko kugabanya imyitwarariko ya bamwe n'abandi. Ukudacererwa ku mirimo yacu ya minsi yose biturinda kwamana imyitwarariko yo gushitsa ikivi. Abahinga mu by'inyifato bahanura ko n'imiburiburi twotonda iminota 10 imbere y'isaha itegekanijwe. Icyo umuntu yo kwitwararika ni kwama yarimbuye ukugena umunsi wagenze kugira ngo ntiyame yavanze ibyo abwirizwa gukora. Ugufata umwanya wo gusamara cyo kimwe no kugendera ibibanza bisharijwe n'amashugwe bigabanya ukurengegwa n'imyitwarariko dufise ku bice 4% nk'uko abashakashatsi babimenyesha. Icyo twokwirinda ni kwama twahindaguye amasaha turyamirako mu ijoro kugira ngo dushobore kuruhuka neza. Kugira ngo twumve neza ibijyanye n'inyifato twogira mu gihe twarengewe n'imyitwarariko, tega amatwi itohoza mugenzanje ara ivira nkunda yagiriye mu cyungararo y'igisagara cya Bujumbura. Ara ivijambo ni rwawe.
Urakoze Diane kumpa ijambo. Inyifato y'ukwitaho amagara irafasha kutarengegwa n'imyitwarariko kugwaruka. Uko niko twabitohoje tuganiriye n'ururangura imirimo inyuranye mu gisagara cya Bujumbura. Ni Jimbere Celestin, umusore w'imyaka 29 akora mu ishyirahamwe ryo kuziganya no kuguranana Mitec, atugira ko uko ahejeje kwakira abamwituye baba 50 akanya k'iminota 5 yo kuruhuka agashira imbere. Insiguro nuko aba yiyumvamwo uburuhe butewe n'inyabwonko yamaze ko umwanya muremure. Ukumviriza uturirimbo tworoshye ningira kamaro. Akarorero ni Michel Ndabazimvye, umudandaza w'isima yemeza ko yumviriza utuvuzwa mu maradio mu gihe yarengewe. Ugutekana kuwagize imyitwarariko myinshi kuva ku ngingo yisunga. Jean Paul nimubona akora mu ishyirahamwe Miteke ni ko avuga.
Umubiri urandemera nkumva yuko muri jewe atamahoro ofisi, niho ncamvuga nti reka fata aka kanya ndyame, nimba ari telefone nzimya kugira ntihagire abantu bandondera ndayizimye.
Ibintu biruko mu gihe abatari bake bashira imbere kwinonora imitsi. Kubwayo Yves umunyeshure twahuye ari mu ikarashishi, kukaba nkako bimufasha kwirinda kurengegwa n'ivyigwa by'ubuganga arimwo muri kaminuza y'u Burundi. Ukuja hamwe n'abandi mu biyago ni ngira kamaro. Annonciate Ndayishimiye, umuyabaga w'imyaka 25 avuga ko iyo adatekanye atemberera mu runganwe. Ukugira inyifato yo kwitunganya kongereza inkomezi. Teddy Brice Mbonyicizanye aratubwira uko ahora vyifatamwe.
Yaritunganya afata umunsi nkaca ntahanga saa 9, hanyuma nkaheza nkaja muhira nkambara tennis ya sport, hama nkaca ngenda kuri ku kibuga hama nkakina umukino wa basket. Amashitsi muhira canja muri dushe nkoga, ndumva kumengo ndagororokewe neza, merewe neza cyane mu mubiri.
Ugufashanya hagati y'abakorana bituma atawurengegwa. Murekera isoni Grace Bella umuforomakazi ayagako ibikorwa vyo ku kazi bimubanye vyinshi afashwa n'uwo bari kumwe. Kubw'uyo mwigeme w'imyaka 28 bitagenze uko amafishi y'abagwayi ayatondeka ukutariko. Ibimenyetso vy'imyitwarariko irengeje biranyuranye. Tega amatwi Fabiola Nduwayezu afise imyaka 26 umuforomakazi kwivuriro rya Rukundo ryo muri komine Kanyosha.
Kenshi iyo nakoze ndushe cyangwa iyo mfise nk'ibintu byambabaje ndumva ndushe hari n'igihe numva menese nk'umutwe misonga mu mubiri kubura apeti.
Tumenyeshe ko ugutahura k'umuntu yarengewe n'imyitwarariko kudahuta kumenyekana. Ukuja ahegereye inkengera z'ikiyaga kurafise akamaro mu kuruhura uwagize imyitwarariko irengeje. Twumvirize Gildas Sengiyumva afise abana 4 twasanze yicaye ahegereye ikiyaga Tanganyika.
Ndi mugari ko mfise ingorane nyinshi, ubutunzi byinshi, ubutunzi imiryango itunze iki, ukabyikuramwo ko wicaye na cyane byakubabaza mu buzima.
Ugutegekanya abahinga bwo kumviriza abakozi bagize ingorane zitewe n'imyitwarariko irengeje nakamu gategwa ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza ruhonyanganda SIDA.
Akabaregwe canke ukwiyahura ni zimwe mu nyifato zishikira abadashoboye kugabanya imyitwarariko ibarengera. Ukugira akayabagu kenshi canke ukukabura gose na vyo nyene birashika kuwarengewe n'imyitwarariko vyongeye ashoboye kudatora agatiro canke ntasinzire neza inkuru dukura hirya no hino zitumenyesha ko udukogwa tumwe tumwe nk'ukujisha ugucapa ukwinonora imitsi bifasha uwarengewe n'imyitwarariko kuruhuka ifungurwa zigizwe n'ivyamwa nk'imihwi inkere canke imicungwe biraturinda ingwara ziturutse ku myitwarariko myinshi nk'ivuduka ry'umurindi w'amaraso kugira ngo twumve neza ibijyanye n'inyifato twogira mu gihe imyitwarariko yaturengeye tega amatwi ikiganiro twagiraniye na Nibaruta mediatrice umuhinga yanonosoye ibijyanye n'inyifato aganira na mugenzanje ara ivirankunda
Mediatrice Nibaruta ndabaramukije.
Ndabaramukije nanje.
Abantu bomenya gute mbe gukuntu bakwiye kwirinda bijanye n'imyitwarariko babamo mu buzima.
Umuntu ari mu kazi kanaka kumva ntakikora neza uko yagomba gukora, akumva ntamerewe neza mu mubiri. Ibigaragaye kuri uyu bishora kutagaragara kuri uyu umukoresha agomba kumenya yuko umukozi wiwe atari we agerageza kugira ngo ashobore gukora akazi akwiye kumuha akazi gahuriranye n'ubushobozi bw'uwo mukozi ariko arakoresha.
Nkabaje usanga bari bikogwa ariko bararangura mbwa ugasanga mu bikogwa barimo baca bamwe ugasanga bariko baranywa amazi abijya byo
unywa amazi ni kintu cyiza umubiri uraze ko wamukeneye amazi mugabo rero kugira ngo umuntu ashobore koroherwa mu kazi katafise ingorane cyangwa ibibazo bishoboka kuva ahandi hanze turetse akazi ariko arakora ngayo bimaze kukurengera hakeneye umuntu aguterera agacumu k'ubumwe
nk'abantu bakunda ko bari mu bikogwa byinshi ni byiza yuko bokwamabegera abajuje abantu no sebije no kumviriza inyifato n'ingorane z'abantu
uwo muntu yize ibijyanye n'inyifato agafasha kugira ngo arabe imigenderanire hagati y'abakozi bwabo iryo shyirahamwe cyangwa iyo entreprise ifata gute abo bakozi mu bijyanye n'agahembo hariho n'ubuzima bayemo mu buzima bwa minsi yose
umuntu agerageje kwita impanuro arakira agasubira kandi kuba umuntu mwiza akipanga mu bikorwa byiwe
bisaba yuko umuntu afashwa hagatunganywa neza hajya ahantu haba
ndabakengura ki
namuntu yakoze cyane
ara ivirankunda kuri ayo majwi n'ibiganiro dushikirije tumira amategato kumviriza kano karirimbo kavuga gati inshuti n'amagara ko ikiganiro ari kira cy'ijwi rya Amerika. Uno munsi tukaba turiko tuyaga ibijyanye n'inyifato twogira mu gihe twarengewe n'imyitwarariko. Waruka ntimurambirwe kume hafi y'amaradiyo yanyu, uyu ni wa mwanya wo kubaza no kuronswa isiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana. Muganga Anita Munyana akaba ari hano muri studio zacu. Tugeze mu gace mbaza ndakwishura.
Mbaza ndakwishura.
Umuntu asanzwe ajejwe imirimo myinshi yo itunganya gute kugira ntimurengere.
Umuntu akamenya ku munsi ibyo ajejwe. Icihuta akaba rica ashira imbere ica kabiri kugira imyimenyerezo. Se yaba ari kabiri mu ndwi cyangwa gatatu ku mundwi muri kumwe n'abandi bigatuma umuntu aruhuka umutwe ayaga n'abandi atwenga. Hama agaheza akamenya ko ategereza gufungura umubiri wiwe akaryama amasaha abereye.
Mbaza ndakwishura.
Muranumva abize bagwara kubera ibyiyumviro abari mabo ntibibashikira
umuntu wese arashobora kugira ikibazo cy'umwitwarariko wakazakora nk'abadandaje murazi yuko yikora kugatwe kiwe ariko ategereza kwiruka ibubafu n'iburyo kurondera kuntu yoduza umutaye wiwe murumva yuko bishobora gutuma agira umwitwarariko mwinshi bishobora no kumusinzikariza amagara yiwe
mbaza ndakwishura
avuga ko abantu bakora akazi ari radio bagomba bavuga umuziki ko badashobora kurengerwa n'ivyo bari kwarakora.
Ego cyane kuko nyamuziki uramutuma umwanya muto ahagarika akawumviriza ukamurura umuto agashishikara bya bikogwa atakintu yumva kimuremereye n'abandi bakunda gukora mu gacerere. Abantu nkabo rero niyo bagize ibibazo bikabaremera niho baheza bakagira inkurikizi ku magara yabo.
Rugamba rwa maki nkayanje
waruka ntimurambigwe uyu ni wa mwanya duha umutumire wacu muganga Anita Munyana kugira abahisiguro zibazo bibabakiye. Tugeze mu gace ka kabiri k'ibyo bibazo.
Mbaza ndakwishura
kwa kwigenza gute iyo dufise ibibazo byo kugira ntibiturenge
akarero nutanga nk'iyo nk'abantu bakora mu biro aho wicara ukumva cimwanya umutwe umenga ugirusabe umugongo umenga urarushe ukumva yuko nibyo uri kuriyumvira bidatonze hagarika uheze uhaguruke wigorore yaba ari kumira mate unwa kantu bishobotse yaba ari umukorani ruhande usohoke muyage gatoya utwenge hama usubire mu kazi ngaho rero uwo buri kuravyifata mu neza.
Mbaza ndakwishura
kurengerwa n'imyitwarariko umuntu arimo aringaruka mbivuze ku magara yiwe
byashobora kwa nkayo kwasinzira agira akanyamuneza mu buzima bwa misi yose akaguma gwaragurika ntamenye igituma gwaragurika ashobira ingorane y'umutima kumeneka umutwe udahera arashobora no kubabara munda akibaza ngo nibyo yariye ariko koko kubabara munda kukama kwibonekeza giye kinini iya.
Mbaza ndakwishura
abantu bakunze kurengerwa n'ivyo barimo hari cy'abaganga babafasha
ubwa mbere mukayaga ukamwumvisha yuko ibyo byose bifise inkurikizi ku magara yiwe byashobora gushika ukamuha n'umuti kuko ubona yuko biriko biragira inkurikizi mu mutwe wiwe ukamwumvisha yuko akwiye gukora amasaha anganuku ayandi masaha agaruhuka kugira bukeye asubire kuja mu buzima bwa misi yose yamaze kuronka utuguvu to kwitanga mu kazi akora.
Rugamba rwa maki nkayanje
ikiganiro nikira n'ubunyene muganga Anita Munyana abandanya kwishura ibibazo rwaruka rumutura. Tugeze mu gace ka gatatu ari nako kanyuma k'ivyo bibazo.
Mbaza ndakwishura
harabavuga kwigunga na kazi bigira ingaruka mbi zo kurengerwa n'imyitwarariko.
Nimwibaze namwe umuntu ashobora kuba afise akazi kenshi akabona afise abo bikorana ariko ntashobore kubaha akazi ngo bagasangire baheze batanga akazi gakoze neza ntaheze ngo asubize akazi gatumbereye kandi ngo agakore atekanye bishobora no kugira inkurikizi mu kurengerwa mu kazi ka misi yose.
Mbaza ndakwishura
kurengerwa n'imyitwarariko y'ibyo dukora urafise ingaruka mbi ku mubano wabo bakanye
arashobora gutaha muhira ugasanga atahanye kakazi ntashobore kwitwararika umushinga nawe we n'abana biwe ugasanga agiye muri ivyo bashitse mu rugo ntashobore kurangura amabanga nk'uko yategereza kuyagira ugasanga yatumye haba imishamirano hagati yabo no ku mugabo nuko nyene. Ni vyiza yuko umushinga nawe n'umukenyezi bubatse bamenya guhagarika bakamenya ati amasaha ya nzoba ngiye muhira kandi muhira atakindi yitwararika atari umuryango wiwe.
Mbaza ndakwishura
umuntu yarengewe n'ivyiyumviriye birashika ukaba nk'umusaza.
Ego cane bivuye yuko ivyo bibazo afise ku kazi vyamunaniye gutunganya akabona afise abamutwara baguma bamusaba vyinshi ntaheza avuga ati nanje narengewe. Iyo mu kazi umukoresha atitwararitse kwiyumvira amagara yo mu mutwe y'umukozi wiwe ngo amuhe n'akanya kukuruhuka na cane cane n'abajya bakoze bo mu nzu n'ukumenya yuko hajya umuntu wese akeneye umunsi we wo kuruhuka akaronka umwanya wiwe wo gutera inkuru n'abagenzi wo gutembera kandi gusaba akazi.
Arakoze muganga Anita Munyana kuri izo nyishu ahaye gwaruka n'ubunyene tumira amate mu gusubira kumviriza kano karirimbo kavuga gati inshuti n'amagara.
Aduagusegara,
Jimmy wo mumaramvya abaza ati umukenyezi yari fungishije akoresheje kugegene kama akadukurayo ntasubire kuja mu kwezi yoheza gakoriki urakoze
twe tugegene tukozwe n'inkabura mubiri sukubwa yuko ari ingorane ishitse yoheza karindira kiringo cameza 2 gushakura 3 inyuma ya meza 3 atarabona aya maraso yiwe araheza kirukira kwa muganga kugira abaze baheze bamuha umuco bikeneye ko bamuvura bakamuvura.
Undi munywanyi ni Reveriano w'Imakamba abaza ati mbega uruziri niki arongera akabaza ati ubushuhe bw'umukenyezi ari bukenyi arashobora gusama murakoze
uruziri biri mu bikoze izina mugore wese ukundi kuna abantu bavyita muri rusangi bati namazi y'umugore ayo mazi y'urumugore akaba afite uruhara rukomeye iyo na cane cane ari kararangura amabanga mpuza bitina n'umushinga ntahe wiwe kugira byose bigende neza rero ati iyo ubushuhe bw'umukenyezi ari buke arashobora gusama rero kugira igi ry'umugore nivarije hamwe ubushuhe burafise uruhara rukomeye rero sinovuga ngo umuntu wafise ubushuhe ariko ubushuhe burafise uruhara rukomeye kugira umugore asame yari bukeya arashobora gusama n'inkuko atashobora gusama biva nuko za bihe bikomeye kugira umuntu arunga asama biba byose biri hamwe.
Turashimiye abanywanyi bacu batwandikiye twizera ko imishu zabashimishije kuko musanzwe mubizi rero ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki aho gwaruka rutanga isiguro kunyibutsa abasokuru uno munsi ukavuga uti akimuhana kazi imvura ihise
bikubwiye iki
ni nkuko umuntu yomenya gutungwa n'ivyo afise
bikubwiye iki
ukirinda iby'abandi kuko ntacyo dushobora kugufasha
bikubwiye iki
umuntu yogi ingufu ziwe yirondereye ntaje ari uko arinze kuza gushera canke arinze kuja kwiba
bikubwiye iki
ko nka kujya ubukeneye kuza gutora nk'ikintu kwa naka kubwa kigumanya umva yishakiye umanye ugikeneye so umanye kironkera ko je kugenda kugitora ugasaba sihari cyangwa akakigwa mwanya utagikenereye
arabitoye. Ndashimiye mwebwe mwese mwateramanye natwe mu kiganiro kira shimiye ala ivirankunda yafashije gutororokanya amajwi nasize inyuma Jacqueline Segahungu yarakirongoye akongera akagitunganya. Ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika. Mufite icyo muterera cyangwa mubaza ku kiganiro kira twandikire kuri VOA Bujumbura mubyandike mu ijambo rimwe aho @gmail.com cyangwa mutwakure kuri 79 953 ubusa 74 cyangwa kuri 79 934 757 cyangwa kandi kuri 76 938 775. Kuri miko mwari kumwe na Diane Ndonse ndabasezeye ndabifuriza kugira amagara meza naho gutaha.
Cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
Tell me apart.
get lighter, the more it gets dark. I'm gonna give you my heart. Oh.
Thank you for listening to this program from the Voice of America.